itangazo yashikirije amenyeshama kuru bataronse n'akaryo kuko bazi ibibazo Pascal barandagiye umushyiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusange ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongwasa ubyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero
umutima imana igenekerezo ya gatatu rusange ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe senere bategereye umunywanyi w'umugambwe NZFD baramukubagura gushikaho barafa n'umwami hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu kwa mbere igenekerezo rya kane Rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe senere bakora ku mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wa Sasswe bakomeretsa uburongozi mbonerakure ubu akaba ari mu bitaro cya Nzovu mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu Rusama kuri uku kwezi muri komine Rango muri site ya Mikomero abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abaheruka kwinjira mu mugambwe NZFD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'uburongozi mbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe NZFD ku mutumba wa Kijyama
waramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateka igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bino by'akarorero
turababarishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bateze ko umukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze aya ni muri yakoze yo kovide ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 2022 ritegekana ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro
Pascal barandagiye asaba ababuramatari bamusitanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye
abageze intwaro turasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya batumenyesheje byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijyanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufite kuko ikarahani mu Uganda iracyose aha rero turasaba by'ukuri tudakikije ngo bagume biruka hirya no hino muri kampani cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano Uganda yahundwa bakaza kuguma hafi bamenye ibikoreraba kandi batunganirize abayituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ibitagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abagize intwaro kugira babatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose nk'ababyeyi koko
barandagiye ibyo bimenyesheje inyuma y'ibyashyikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushyikirizamanza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose bagoma batunga agatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatifuza ihiganwa rya politike mu gushaka gushimiza abo bahiganwa
abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma bariko banakoresha inguvu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducimize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampani ibi ndabivuga ufatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa uburenganzira reka buguma ari uburenganzira nimba ata migambi bafite ntibamanika amaboko babyemere niba bayifite nabo nibemere duhiganwe mugabo duhiganwe ataguhezanyayo nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye
agatongwasa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronke aho babakura Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.